Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi na mu kinyarwanda. Muri neza n'inshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 15 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2017 muri kumwe na Federica Nkurikije. Nkuko rero mubimenyereye, uyu ni umwanya w'ikiganiro muri sanga. Vice Perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Li Yuanchao yaragendeye Burundi kuva ku igenekezo rya 10 gushika ku igenekezo rya 12 ry'uku kwezi kwa gatanu. Mubaye ubwa mbere kuva Burundi bwadusemwo intureka ya politiki yatanguye mu myaka ibiri iheze, muronse umushitsi akomeye w'icubahiro harungitswe n'igihugu ciwe. Ubwo rugendo rubaye kandi mu gihe Burundi muriko uribuka imyaka ibiri iheze imigambi yo gutembagaza ubutegetsi biciye mu nguvu za gisirikare iteshejwe. Igihugu c'Ubushinwa nico gihugu mu bihugu rutura cabandanije gushigikira Burundi muri co gihe cose bwari mu ntureka ya politike. Vyongeye Ubushinwa muriko urarangura imigambi itari mike irimwo kubaka amashuri hamwe no kubaka ingoro mukuru y'igihugu azohorakoreramwo. Mbega urwo rugendo rufise insiguro nki ku bwanyu? Mbega urwo rugendo rurashobora gutuma ibindi bihugu bikomeye bisubira kugira imigendanire myiza n'u Burundi? Ubutumwa umutetsi w'Ubushinwa yoba yahaye abarundi n'amakungu n'ubuhe? Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye umufasoni hamwe n'umushirantahe bakurikirana politike y'u Burundi cyane gose. Turi kumwe n'umufasoni Eveline Maniragaba, umuhanuzi mukuru w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya politike hamwe n'imigendanire. Mwiriwe neza umufasoni Eveline Maniragaba.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Ego turaho.
Ego me turi kumwe kandi na Zeno Nimubona, akaba ari umukuru w'umugambwe Parena. Mwiriwe neza mushika ntahe Zeno Nimubona.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Turaho, turakomeye.
Ego me reka rero dutangwe ku mufasoni Eveline Maniragaba, mutubwire cyane cyane urugendo rw'umushitsi akomeye nka Vice Perezida w'Ubushinwa leta ya Burundi iruha insiguro.
Ego murakoze bwa mbere kudutumira muri kino kiganiro. Iyo kuza mu Burundi kwitegera cy'igihugu cy'Ubushinwa ni ubwa mbere na mbere ikimenyetso cy'uko mu Burundi hari amahoro, kuko nk'uko mubizi ni igihugu rutura, ni igihugu gikomeye kandi cyemegwa mu makungu. Kubona rero umuntu wo kuri rujya rwego rw'icegera cy'umukuru w'igihugu aza yishikira ubwiwe akaza nabo bagendanye bakamara iminsi itatu mu Burundi, ni kintu n'ukuri cyerekana yuko mu Burundi bwa mbere na mbere hari amahoro. Hanyuma ubwa kabiri tunababwira yuko urwo rugendo rwari urugendo rwo gusubira gukomeza imigenderanire yari isanzwe ihari hagati y'ibyo bihugu bibiri, Uburundi n'Ubushinwa, kuko nk'uko mubizi Ubushinwa bwarafatije cyane Uburundi mu bikorwa byinshi by'iterambere, haba mu byerekeye politike, haba mu byerekeye amagara y'abantu, haba mu byerekeye amashuri. Nubaha nk'akarorero k'ishure ryitwa Ecole Technique riri mu Kigobe bariko barubaka bubatse rikora ubuye, ari ishure rifasha urwaruka mu byerekeye inyigisho. Hariho ibitaro byo ku mpanda Ibubanza bubatse mu 2011. Eka murazi ko aribo banafashije mu matora y'2015 mu gutanga ibikoresho bimwe bimwe. Ni byinshi ntawo bizondagura ngo abeneze, mugabo ahanini ni uko amakungu n'ibindi bihugu byobona bigafatira akarorero ku Bushinwa bikabona yuko ubundi ari nyabagendwa, kandi bugasubira abo baba bahagaritse bose ifashanyo cyangwa imigenderanire bagasubira bakabona yuko atangorane na ntoya ihari mu Burundi bagasubira bakanagura.
Hari ubutumwa yoba yashikirije abarundi canke Uburundi canke amakungu?
Mu butumwa yazanye ahanini yarashikirije indamutso zivuye ku mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa, hanyuma arashima imigenderanire isanzwe ihari hagati y'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburundi. Kandi sizi nk'uko mwabikurikiranye hariho amwe amwe yavuye ngaha asinye mu byerekeye ifashanyo n'imigenderanire, akaba rero yarasubiye aremeza yuko azokora uko ashoboye kugira ngo ibyo biyemeje bazabishyire mu ngiro.
Ego namwe mushya ntahe zino nimubona urugendo rwicegera cha vice president urugendo rwa vice president ugiye guca ubushinwa mu rubona nkuko umufasoni abitubwiye cyo bari kimenyetso cuko amahoro sasagaye mu Burundi
imenyetso kuko niya mahoro atahari abantu musanze mucuditse barakugendera ukuremesha ntiyazanywe n'amahoro kuko n'ahandi mu bindi bihugu amahoro ariho ariko ntiyaroyeyo. Icyo tubona rero ya intego ya politiki nta jambo yashikirije Abarundi, nta kiganiro haya abamenyeshamakuru ngo atangaze neza tubyumve neza. Ariko mu ngendo y'Ubushinwa bamye bashyigikira igihugu n'umugambi uri ku butegetsi ni kamere kayo, kandi gushyigikira ubutegetsi si bibi. Mugabo hariho icyo nk'abandi bahandi atari Abashinwa babarenza nk'Abanyaburaya, Abanyamerika, iyo baje babonana n'ubutegetsi n'abatari ku butegetsi mu ngingo y'ukugutohoza ukuri kugira ngo bamenye neza iby'igihugu. Ariko ku Bashinwa bama baraba ubutegetsi. Icyo twobarahuye ko umwe wese agira icyo uko ariko uko ameze uko ariko kose umuntu aragira icyo yomurahuye ko niko ibihugu bikora birarahura. Mu Bushinwa hariho ingendo bivuga ko haguha umuntu ifi yisa kuyiroba. Rero ko bari bafite imigenderanire myiza bari gusaba yuko twigisha kuroba ifi hakurya baraduha iyarobwe.
Mwihweje ku rugendo murabona ko ibindi bihugu aho twavuga cyane cyane nk'ibihugu by'i Burayi navyo nyine byabikwiye gusubira kunga imigenderanire myiza n'u Burundi.
Imigenderanire ntiyigeze uko ndabyumva ntiyigeze ihagarara kuko ibintu bafashanya n'igihugu biraba abanyagihugu iyo migenderanire yagumyeho. Mugabo ni imico ya politiki bagira bati agateka kazi na mundu ntikubahirijwe, kandi bobo barabizi kuko agateka kazi na mundu kugira babisike ko byafashe igihe kirekire baraza aho bibabaza naho bitababaza, ari nacyo gituma barabonana nabo nyine ariko bakabahimiriza ko ubu ibiganiro kugira ngo icyuka cyiza mu gihugu kibe kirekire kibe kinini. N'Abashinwa ribaza ndabye urugendo rw'icegera cy'umukuru w'igihugu n'umuntu akomeye cyane, ndibaza ko yoba yaje guhimiriza Abarundi n'abatabivuze ko ibiganiro hagati y'abanyapolitiki byobandanye. Kuko ikibitubwira nuko bahora batanga amahera y'ukufasha muri ibyo biganiro, sinibaza ko ari ayo boba bariko barata, nuko nabo nyene baba babona ko bikenewe. Nibaza ko baba baje no kubahimiriza ko bogira ibiganiro, kandi noneho bizategerezwa kuva inyuma ibiganiro byategerezwa ko na leta yo nyine ibyiyumvamo ko bikenewe. Aya mahoro bavuga hari nk'umuparena turabona yuko kuva 8/8 ayo mahoro ntaraboneka. Ikimenyamenya nicyo leta nta migambi ya leta yasubiye kuboneka kuva icyo gihe turabona yukugwiza akazi kugwiza.
Igome kuri cyo kibazo muvuze mushya ntahe zero ni mubona reka tubaze mufasoni Eveline Maniragaba vice president ya mbere niyo cyane cyane yariko ikurikirana urugendo rwa vice president w'Ubushinwa umutegetsi yaserukiye Ubushinwa vice president yoba yarahimirije abarundi kugira ngo baje mu biganiro bihutisha ibiganiro mu kanya gato Madame Evelyne
agira bige ni kwikigira vuze ngo nta mahoro ahari umuntu nk'urya mu bisanzwe iyo afashe urugendo mu mazone twokwita ko ari amazone y'intambara kandi ari afite isanje nyinshi baritwaza ababacumutekano n'indwanisho bikomeye ariko ujya mutegetsi mubabwira yuko ata bintu nk'ibyo yaje yitwaje kubona rero atabyitwaje ni uko bari bararazi bakabona yuko mu Burundi atarike cyangwa atadanje y'ingwano yoba ihari kandi noneho yaridegenza yarashoboye kugendera kugenda mu makartie n'ibice bimwe bimwe by'igisagara tutagiye mu byo kubeshanya mu by'ukuri mu Burundi hari amahoro icyo turashobora kucumvikana ko hanyuma ibyo by'ibiganiro nta n'umwe yigeze avuga yuko adashaka ibiganiro leta y'u Burundi ntiyigeze yanka ibiganiro birabandanya n'ikimenyamenya sinzi ko mwakurikiranye ku tariki 12 ku kwa gatanu mu bindi bihezi harabaye imigambwe yose politike yemewe ngaha mu Burundi abayiserukira n'abaserukira amashyirahamwe ya sosiyete sivile n'amadini barabonanye baricaye barayaga mu minsi ibiri bamaze mu Kayanza baguma muri iyo ntumbero rero baguma baganira Abarundi nibyo byo hanze n'ubu birabandanye
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumiriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Anselme mwiriwe neza egera telefone mvuge cyane murafite ikibazo murafite icyumviro egera telefone mvuge cyane ego tukumve
allo
ego vuga cyane
kubera uwo yataserukira leta avuga ko igihugu kirafite amahoro jewe ne nashatse kibariza cyane cyane burya iyo havuye umuntu hanze w'umutegetsi andoro y'igihugu cy'u Burundi akadaseruka igihugu bo barashobora kubivuga ati brema ni iteka ku gihugu mugabo ingorane zihari ni hagati y'abanyamahanga n'abarundi ni hagati y'abarundi ahubwo nibavuga ni ukuri hagati yabo abarundi hagati yabo kana gushyiramo abanyamahanga abanyamahanga we badafise izindi ntumbero ziye none nk'ubu gacuvuga ati yakoranije aba leta n'abari muri opozisiyo babaza cyangwa we abafite iyindi ntumbero abayifitiyeho bavuga ati ntitegeke ingorane ni hagati y'abarundi gusa bonyine nta kindi nakufatambara nshaka gusubiza murakoze abanyeshuri
urakoze Anselme icyo kibazo barakekwishura ko reka tubanze duhe ijambo na Désiré Désiré mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe murafite akabazo murafite cyumviro
ego jena gomba mbaze uwo mwerekana avuga yuko umukuru urya mu vice president w'Ubushinwa yaje ngaha mu Burundi yuko yaje ari giye kugisa amaho ego nagomba ndamubaze none ko twabona mu guhera muri Deming Sank iyo hari umutegeka jina mu Burundi wasanga mu gisagara tuguma tugendagenda ariko urya munsaza amabarabara yose barayadibi hamwe no muri ville utavaye hose kuri garde nord barahadibira none babidibira iki kandi babona igihugu ari nyabagendwa kirimo amahoro je nagomba ndamubwi ambarira yo ukuntu ayo mahoro yoba hari kandi iyo hagize umuntu w'umutegetsi kanaka dino atamunasubira kurengana hanyuma kuba yaraje no naho ntibisigura yuko ibintu bica bijya mu buryo kuko abashinwa bo barazi no kubera bo bafite ino niho bagira commerce ibintu byo dukoresha ubona denete ko made in China nico gituma rero bajya bo bategeza kuma bazi ino hanyuma nabajya Europe nawo nawo akaritse imfashanyo bisanzwe nabo bayihagaritse usanga bahanyu mu nyagihugu muto kubera nkuru biragora cyane kugira umuntu abe mu gihugu cy'u Burundi ugasanga ibintu byose biguma biduga amapri nico gituma rero nabo nyene barazi buramwe uburyo byoshikira abanyagihugu nyene kugira abanyagihugu bareke kuguma bicwa na kigoyi murakoze
reka dusabe umushyira nahe zero nimubona atangura yishyure ikibazo cya Anselme avuga ko avuga ko mu bisanzwe ibiganiro bikwiye kuba hagati y'abarundi eka hamaze kujamo abanyamahanga baba bifitiye inyungu zabo tugakwije ijambo kuri icyo kibazo hanyuma muragira icyo muvuze no kuvyashikirijwe na Désiré Désiré avuga ko ifashanyo ikwiye ibihugu byo hanze bifashe ibihano ivyo bibabaza cyane cyane abanyagihugu akaba yavuze kandi n'ikibazo cy'ukuntu amahoro ahari abanyagihugu ato turinda kubuzwa kwidegembya no kwisha no kwizana mu mabarabara y'ibujumbura ndiba kwijambo mu kanya gatoye cyane gose
ko ibiganiro biteza kuba hagati y'abarundi n'ubundi ni hagati y'abarundi abanyamahanga barabihagarikira ni nkakurya ko mu rugo no habaye ikibazo haza ubundi bo nyuma y'urugo kubihagarikira no mu gihugu rero ni nkaco kimwe nta wode hayuko abanyamahanga bahagarikira ibiganiro barabihagarikiye Arusha barashyira ku masezerano abarundi bose barayakengurutse ababa bubu n'abahijya hejo bose barabikengurutse ni kuvuga ko ibiganiro n'ivyo ni hagati y'abarundi mugabo bakagira ubihagariki nta kosa ririmo ko amahoro naho ari musesekara ye nababwiye nti amahoro si kuvuga amahoro ahatari ingwano si kuvuga ko haba hari amahoro nsico bisigura na gatonya ni kimenyamenya nti mparambona iyo umukuru w'igihugu ariko ararengana uretse n'uwo hanze ntanurekuwe ku muraba baba abasirikare bose baca baraba hirya abanyagihugu bo bakabashwiragiza kushika ku birometero sinzi ko icyo biba bisigura ariko ku bwatarena ndahise ndabibabwiye ubu tugezaho tutaronga umuyagankuba wa nyuma uheruka gukoma muri 1986 wovuga ko muri icyo gihugu yaba leta yari ifise amahoro itaba yaragize ingomero zisumba izaho
reka duhe n'ijambo umufaso ni Evelyne Maniragaba nawe nyina gica avuze ku byashikirijwe na Anselme na Desire
murakoze bwa mbere kuri Anselme avuze ati ingorane ni ubusanzwe ziri hagati y'abarundi kandi nibyo ingorane ni hagati y'abarundi mbere n'umuti niwe ndemera yuko uzova mu barundi si abanyamahanga bazoza kudutorera inyishu ku bibazo dufite nicyo gituma nari mu kanya nacyo ndavuga ibiganiro hagati y'abanyepolitike biriho hagati mu gihugu n'abijya byo hanze ko tubyumva birabandanya twese turizeye yuko bizoshika ku ngingo kugira ngo abanyepolitike basubire bakorere hamwe babandanye ibikorwa byabo hanyuma kuri Desire yavuze ati umunsi w'urugendo w'icyegera cy'umukuru w'igihugu w'Ubushinwa amabarabara yaragiriwe ngo ntabaronka aho arengana mu bisanzwe ibyo ni ibintu bijyanye n'umutekano kandi si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu niko bimeze iyo hari umushyitsi wo mu rwego nka rujya bahariho icyo navuga mu Faransa des mesures z'umutekano bagira ibyo ni ibintu bisanzwe si ibintu byotuma bavuga ngo hari intambara hanyuma ikindi nacyo nshaka kuvuga ni uko tutovanga kuko umushyitsi dufite turiko turayaga yavuze ati kutaba mu ntambara yavuze ati amahoro ntibisigura yuko kubera yuko tutari mu ntambara hari amahoro ntihende niko yavuze ashaka kuvuga ibyerekeye ingorane zoba zihari zijyanye n'ubutunzi avuga ati iyaba hari amahoro haba harubatswe amabaraje menshi ibyerekeye umuyagankuba n'ibindi njye nibaza yuko ingorane ziba zihari zerekeye ubutunzi cyangwa ikindi kintu kijyanye n'ubutunzi nta wosa afata ngo abishyire mu mutekano muke izo ngorane ziriho kandi si mu Burundi gusa ni mu bihugu byinshi bya Afurika mbere no muri ibyo bihugu biba birateye imbere hama hariho icyo nita defi ekonomike zijyanye n'ubutunzi izo nazo ababigeze baraza bakabyicarira bakabironderera umuti murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude mwiriwe neza mwiriwe muri he Claude yuvira gira telefone urabe ko canke urabahoja twumve ko umurongo woza urongorotse neza kurusha
ngira ngo muranyumva neza
ego duga ku ijambo
ego ndakumva
murakumva
je wona iko ndumviriza ikakiganiro cyane no kugira ngo bashimo ngo telefone ushobora mu bisanzwe uko tuzi abantu bashinwa n'abantu b'abadandaza turabazi ku isi nzima nibo badandaza ba mbere kandi abadandaza nabo bakunda kugendera ibihugu kenshi babona ko hari ikintu kandi icyo gihugu gisanzwe kirimo mu ngorane urazi n'abafrodeniko bamwe bakora abantu bagira fraude badandaza kenshi bagira amafraude barabizi ko bakunda kenshi no mu gihugu kirimo akajagari
Claude gucira imanza abanyagihugu n'igihugu n'ibintu nibaza kuri ko uja kure cyane rwose ntushobora kuvuga ko abashinwa cyangwa ubushinwa ari abafraudeur nibi ivyo nibirego tutoreka ngo birengana ha kuri radio ijwi ry'America ivyo uvyihoze uvuge ibindi
nashaka mumbarize uwo muntu aserukira leta none ko ico gihugu ari nyabagendwa abanyagihugu bacu bakaba baragitaye byagenze gute none hagenda adoraza umushinwa gusa umunyagihugu waho yagitaye icyo bihugu kigenda cyobanye bagendwa gusa hari abantu baguma banyuruzwa bicwa twebwe twashaka mu tubari byo muntu icyo gihugu cya nyabagendwa kizohora kizamo umuntu ari umuntu umwe gusa w'umutegetsi bamucungira n'ibigwanisho roho ngo imwe yarutura sinzi ko umunyagihugu wese bazokomaho amacunga gusa icyo gihugu none baguma banyuruza abantu cyobanye bagendwa gusa ni mu bari icyo kintu
Icho kibazo baracishura mukanya reka duhe ni jambo macumi mwiriwe neza
Abahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza
Mwiriwe neza macumi muri hehe
Yego ndi mu gitagara cha Bujumbura
Yego murafite kibazo murafite cyumviro
Yego bwa mbere ni kibazo hama ni cyumviro Kibazo cyanze cha mbere mbade uwo muntu aserukira leta jewe ndi ngaha mu gisagara kuva muri 97 mba mu gisagara cha Bujumbura tindegera nimuka hanyuma kuva kera umuntu arose umushitsi witeka baragenda kumwakira mbeganya kubahwa userukira leta imvoki ituma abantu bavuga ngo baragiye kubakira ngo amabarabara aruzuye ariho n'abavuze ubuheruka ngo badana abantu ku ngubu nukuri jewe nubwo rugendo je nararubwiyemo narabwiyemwo gushika tumwakira uwo mushinwa kandi si ubwa mbere kuko n'ikindi gihe bamabaza kandi mwarabonye na b'abanyamerika nyine bo ngaho iwanyu baraje turabakira abantu kugira ngo tubereke yuko mu Burundi kuko burya umuntu atosoye ikintu mu jisho yokikwereka ukakibona kugira abone neza yuko batige bataje kwidegemvya ngaha mu Burundi abanyagihugu bose bahari twama tugenda tukabakira nta nguvu zijamwo ni ukuvuga iyo bavuze bati hari umushitsi azoza abanyagihugu bonyine nibo bavuga kugushaka ati tugende dutegere uwo muntu ace aho tumubona tumuramutse none nibaza ko ari mbonyabaki abo bantu ntabwo mubona ko ari politiki n'ubundi kuko mu gihe ata muntu afatwa kandi hagenda abo mu migambwe yose sinibaza rero igituma abantu bababara ngo abantu bagiye ngo gutegera umuntu hanyuma iki intererano yanjye nayo nagira mbade nyakubahwa nta kuntu mubona yuko abo bantu benshi baja ku maradiyo yo hirya no hino kuko aha mu Burundi hoho nta nayo bakironka kuko bagiye bayononye nakubahwa userukira leta nimwobona yuko muce mwacerewe namwe mukarondera uburyo bw'uko mwoshikira ayo maradiyo hirya no hino nko ngaha mu Rwanda kuko ariyo yumvikana kuko iradiyo yacu yoyo nokwita ko ariyo iwacu ijwi rya Amerika burya kenshi nta bihuha bikunda gucako kuko kenshi ngaha turafise umunyamakuru w'iwanyu ngaha mu gisagara ndabizi yuko yobabwira ko umutekano uhari kugira bashobore kuza barashika kuri maradiyo baremeshe bahumuriza abantu cyane cyane nk'abo bantu bahunze kuko bahunze nyine n'inkuyo wumva ari ngaho aho muri Congo jeno mubwira ko hariho ndavise umwana ari muri Congo n'uwe ejo yari ngaha yagiye mu gatondo yashitse ku mugoroba n'uwe yatashe mu gatondo abakongomani ngaha baraza nta ngorane n'imwe ihari usibye gusa ko ingorane ziba ziri mu mutima w'umuntu nibahumurize rero abo bantu bahunze benshi bahunze ibihuha benshi bahitanwa n'abandi n'ukuri ngaha mu Burundi amahoro ariho ko je nk'ubu ndahantu bita mu Kamenge ndakubwira nyakubaho imiduga amabisi
amakinga Claude
macumi na zibiri kubera imbo z'umutekano kuko haca ubusuma bwinshi ahasigaye hose jenda no muremesha uwo muntu ari muri Congo naho yoza nka akavuga ati ndarondera umuntu kwa macumi ngaho mu Kamenge anyereke two mutembereza ngaho akahabona
murakoze yego murakoze macumi reka duhe ijambo umufaso ni Evelyne Maniraga batangura yishure ikibazo cabajijwe na Claude ikaca jano kuvyo mushikirije intererano mushikirije ika ni ikibazo mwashikirije
murakoze Claude yatanguye avuga gandi na mbere amajambo mabi ahubwo mwajije neza usha mu mukosora ikamuhagarika hakiri kare niyo vuga yuko nta uvuga ngo kwabantu ngo nabafutere ibintu n'ibyo we yavuze ati twovuga gute yuko mu Burundi hari amahoro kandi abantu barahubuze bari hanze y'igihugu nuko mu bizi hariho ibintu byabaye mu 2015 abahahamuka bamwe bamwe babeshwe na benshi baragenda barata izabo ariko nkuko tumaze iminsi tubibona kuva muri mu myaka ibiri iheze abantu benshi baratashe barasubiye mu byabo hakaba rero n'abandi nk'ejo hirya y'ejo hariho abavuze ngo hari abari muri kazihimbira bahunze baheruka guhunga nuko mu bizi mu bihugu byose hariho abantu fenomene bita immigration hari abantu bagenda bigiriye mu bindi by'iwabo ku mpamvu zabo personel bagaca bavuga ngo bahunze ingwano ku ntumbero zabo baba bafite kandi abo bantu kenshi biramaze kuboneka yuko abo bikazimbira baraza mu gatumba hama bakongera bagasubirayo nk'uko uwo macumi nawe yanabivuze icyo ni umumenyesha cyose ni uko icyo kintu kidasigura yuko mu Burundi hatari amahoro amahoro ariho ahubwo n'abandi bakiri hanze nibaze batahe umutekano urahari mu gihugu cy'u Burundi hanyuma macumi nawe yavuze ati abantu benshi bajya ku maradiyo bakavuga nabi bagatuma abandi batagira intege zo gutaha kandi nibyo hariho turetse n'amaradiyo n'ibinyamakuru bimwe n'ubu bigicakuza u Burundi ariko igikuru ni uko ukuri kugenda kuboneka burya uko biri kose ukuri iminsi yose kwama gutsinda barabibona nabo babesha kandi byaragabanutse noneho ababesha ubwa mbere bamwe barabona yuko byaheze sanatsinda rero n'abanyepolitiki bamwe batashe kandi babayeho neza ahubwo n'abandi ntibaze kubaka igihugu cyacu
mushe naize no nimubona namwe mugire icyo muvuze ku byashikije na Claude na Macumi mukanya gato
sindi wavuze ati ubugoro byari ubusuma bwinshi ndetse n'ikimenyetso cy'uko amahoro atayahari ibindi icyo ni ukuvuga umupfasoni Evelyne yavuze ati ibiganiro barabyemera hanze ariko umugabo iminsi yose twama dusanga ku minsi ya gatandatu hari imyigaragambyo n'inyuma y'uwo mushyitsi hari imyigaragambyo y'uko byiyamiriza sinzi rero ingene kwiringene iyo myigaragambyo yo bihumuriza abari hanze kugira batahuke cyane cyane no kwishyura ebri
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika reka duhe ijambo François miriwe neza
miriwe cyane
miriwe muri hehe François
yewe ndi Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro
Bego negeje kize icyumviro cyanje kuri iryo rugendo rujya cyacegera cy'umugihe guhushinwa. Bego cyacyane narashimye ko batwemereye ifasha yanyu kuko murabona ko igihugu cy'u Burundi kigeze kure. Ya tukaba dukeka ko ubona gitoro cyabaye akananira abahinga turibaza ko ngiye icyo kibazo kigiye gutorerwa umuti. Hanyuma nari nongeye yuko cyangwa ibyo bihugu byo muri Europe cyangwa Amerika n'ubushinwa nyine burimwo iyo bari kubatanga ifashanyo kenshi na kenshi nabo ntibaba bakeneye bafise inyungu mbere zisumba n'izo ibihugu byo muri Afurika biba birondera muri ibyo bihugu bya Rutura numva nokongera kuko bisanzwe si ibyo bihugu bya Rutura sibyo bitubeshya ahubwo ni ibihugu byo muri Afurika bibeshya ibihugu bya Rutura kuko baza kuronka le matière première kugira bakore ibyo mbona bica biza muri Afurika icyumviro cyanjye cyari icyo
murakoze François reka duhe ijambo Steve mwiriwe neza mwiriwe gera telefone mvuge cyane muri Higa Steve
ni Kampala
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego yari iherera
ego
nisanze umunyamabanga ya cyero cy'ishinwa y'ikimenyetso cyerekana yuko mu Burundi ari nyabagendo ashaka kwereka amakungu abandi bose bari se rwose bafashanye baje bashyigikira u Burundi kuko u Burundi bukiri mu mahoro
Murakoze Steve reka duhe ijambo mufaso Evelyne Maniragaba agira icyavuze cyane cyane kuvyashikirijwe na François akabavuga ko naho bihugu bya rutura bigendera bihugu byo muri Afrika cyane cyane bihugu byo muri Afrika ivyo bibeshaho ivyo bihugu rutura ico cyumviro cha François mukivuga ko iki hanyuma muce muja no cyumviro gishikirijwe na Steve mukanye gato cyane
ego murakoze ico navuga ko cha François nuko mu migenderanire y'ubushinwa n'ibindi bihugu cyane cyane mu migenderanire cyo dufitanye n'ubushinwa nuko ni migenderanire navuga yuko igirira inyungu twese igirira inyungu nta ku mpande zose si dukuvuga yuko bo baza bagaprofita hama Abarundi nyagire cyo bakuramo ahubwo Abarundi turakuramo inyungu nyinshi nicyo gituma gukorana n'Ubushinwa ari byiza cyane ubu Burundi ntibukiri muri bya bihe bwemera yuko abanyamahanga baza ngaha bakagira ibyo bishakiye Burundi ni igihugu cyikukiye kandi cyiteka imigenderanire yose ihari n'imigenderanire itanga inyungu kuri ku mpande zose hamba Steve nawe ndamushimiye nuko bimeze rujya rugendo ni ikimenyetso cy'uko Burundi ari nyabagendwa
Mwoshia nahe zeno ni mwona mwudugwe kujamo iwiwazo chimvilo cha François eka chimvilo cha Steve
iya ili huku kagifasha kuligusa mwumwe wese awaru ndiri nyungu mwagavo kuhu huku virutana ukelewo teniwe yomenya inyungu yoronde la gusumba haka huu Ubushinwa tusumirayo vyinshi cyane kandi nabo bakatugurira bike kuko atabyo irango twimbura hari tayikwiye gukerebuka ikarondera ingene natwe twoshorerayo vyinshi ivyo navyo yovyiga mu Bushinwa bwari igihugu kitateye imbere mugabo ubu kirateye imbere yaba rero leta zikerebutse zari kubarahurirako imbere yaho baragufasha buhoro buhoro mugabo atari ubukerebutse arakureka ngo ubu Bushinwa bwariko buranadufasha kugira urugomero rw'umuyagankuba ku mbanda ariko kubera leta itunganijwe nabi asa n'ababihetse kubera ari biturire nyambari uko utariye nyambari iki asa n'ababihetse bagufasha ariwe ukerebutse udakerebutse akure kuko kubwanjye nk'ubu Abashinwa Burundi bufise ubutare bwinshi ni kuki batoba barungika Abarundi kuvyiga ivyo guhingura ubutare ku bwinshi nk'uko kera Rumania aho ridufasha aba injeniyeri bari bize muri Rumania naho bitabandanije bari benshi cyane ubu uye abanyuma bagira baje muri retraite ariko Burundi bukabona bufise izo nyungu imbere mugabo ndizitegure ku bwaki ariko ni nk'akarore
murakoze mushyana zeno reka duhe ijambo Jean-Marie muri Veneza
twiriwe
muri hega Jean-Marie
ndi ucumura mu Burundi
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
mwagira mere nkunganiro mutumire mwatumiye naho nta mwumvira icyemezo wariwe kumbure halo
duga ku ijambo turakumva
ngo nkavuga ko kubijyanye n'imigenderanire yacu n'Ubushinwa halo
duga ku ijambo turakumva bandanye
Jo natwe ibyo bintu byo guhingura ubutare baje kubikora mu gihugu cy'iwacu bakareka kuza kubutora babutwara hariya kumbure ko turahomba nta kurya k'umuntu yakwemereye igitunga kugira ngo nzoguha impene mugari uko iyo yahakuye inka urumva nife duhomba cyane murakoze
Jean-Marie reka duhe ijambo kandi Thierry muri Veneza
mahoro gogo se kiganira mbonye nikomye sanga isaha zari zigiye sinagikurikiranye neza
turiko tuvuga cyane cyane ku rugendo rwa vice president w'Ubushinwa mu Burundi mugabo utagikurikiranye sinze aho kuri cyumvira buno nyene ikibazo twoguha kanya mu nyuma ugasubira ugahamagara yego turaguhamagara hanyuma
Okay.
Okay, deka duhe ijambo rero umufasoni Evelyne Maniragaba agira chavuze ko vyashikirijwe na Jean-Marie avuga ko vyiza nkuko bariko bavuga ko igihugu cy'Ubushinwa gishobora gutanga ubuhinga akabasaba ko ubwo buhinga bwotangirwa ngaha butangirwa mu Burundi aho kugira ngo ntihagire ikibintu igihugu kimwe gitwara gikuye muri icyo gihugu kikabitwara mu gihugu cyacu reka twumve icyo umufasoni Evelyne Maniragaba avuga ku cyimbere cya Jean-Marie
ngiye ku cyimbere cya Jean-Marie hamwe na n'uwo mutufi ko kiganira nawe yari asubije nta mu bintu ubushinwa bwafashije u Burundi harimo ukwigisha aba expert abahinga muko kwigisha abahinga hariho abanyeshuri benshi bariko bariga mu Bushinwa hariho n'aba expert b'abashinwa bahora baganga cyane cyane mu by'ubuganga si ibintu byo kubaka gusa si ibintu byo gutanga imfungurwa gusa harimo n'icyo gisata cyo kwigisha abahinga abo bahinga mu nyuma bazoshobora gukora bagakorera igihugu cy'u Burundi amasubi nyuma gato umushitsi tuko kuragana nawe yari yavuze kandi ngo kubyerekeye ibiganiro ngo amahugu abanyagihugu baba bari mu mabarabara bariko barabiyamiriza oya si ibyo ntiyamiriza ibiganiro ahubwo bariyamiriza ibintu bimwe abantu bamwe baba bashaka kuzana ibintu cyane cyane nkavuga nk'ibintu by'amagaburanyama cyangwa ibintu byo kuvuga ngo kurekurira abantu bakoze ibyaha nibahanwe n'ubutungane nicyo nashaka kuvuga murakoze hanyuma kiringira aragaruka
ego me turizeye ko agaruka ko ntiyari yakurikiye ikiganiro ntiyari azi ibiriko biraganirwa ko reka duhe n'ijambo rero Zeno Nimora nawe nyine agira icyo avuze ku byashikijwe na Jean-Marie avuga ko ibyo bihugu rutura bikwiye ahubwo gutanga inyigisho izo nyigisho zigatangirwa mu gihugu ibyo bihugu bigiyemo duga ku ijambo
yavuze neza cyane yatwunganiye ariko nkuko nabivuze kare ni igihugu gikene gifashwa kiba kivuga icyo kibufashwamo ntigitegera ngo ndakuzaniye iki mu bisanzwe nicyo kigira kiti dufashe kuri ibi n'ibi natanze akarero nko ku byerekeye ubutare ni kazoza k'igihugu rero ko mu minsi iri imbere gategurwa ubu leta y'u Burundi yategerezwa kuba ifise urutonde rw'ingene abarundi abahinga b'Uburundi bovyiga bakazoza hamwe amashirahamwe atanguye no kubikora akabikorera ngaha bikazogira akamaro twebwe naho tubishorera ariko ubu uye yabivuze baraza bakabitora bakabitwara bata nyungu nyinshi irimwo nicyo nagombye yanyuganiye kandi naye ndamunganiye naye kw'abacinwa baza bakazana ubuhinga bw'ubuganga ni byiza ni ariko abaganga bubu turamaze kuronka abakwiye bashobora kwigisha abarundi bakabimenya gusa ariko kuvyerekeye ubutare ntabwo dufise kandi ntabyo mbona bariko barakora nitse nayo ndavuga nayo ku ngo yamiriza amagaburanyama n'ijambo ribishe cyane muri politiki sinzi nka Evelyne mbe afise inyama afise iki
tubibutse
ijambo rishisha cyane iyo bavuze ubutegetsi nk'icyo abandi bakumva inyama kiba ari ikindi kibazo
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara rwandanye kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gerard mwiriwe neza
mwiriwe na mwiriwe cyane murakomeye
turaho murafite ikibazo murafite icyumviro
yego me ndashaka gusubiza ku ijo shingiro yosije mwari ko yuko zigira z'umukuru w'igihugu w'Ubushinwa yaze mu Burundi yego me ni byiza cyane kuva baravuze yuko imigenderanire y'Ubushinwa n'u Burundi yatanguye mu myaka za 60 niyo zatangura ngo ubutegetsi bwagiye burakurikirana ubushinwa bwami bwiyitaho Burundi izi ni byiza cyane rero me twashaka kuvuga yuko ibyo ni ibintu bikomeye ni ibintu byiza hamwe ubu bushuti bwa bushingiye ku nyungu izi cyanke ziriya bari cyane urabona yuko bavuga yuko abashinwa bamaze gushika mu gihugu cyose cyose bagerageza gutwara amatungo y'icyo gihugu bakabakarikira mu gihugu mahinguro yabo kandi bavuga yuko n'ubushinwa kugira ngo mukinanire ubucuti bw'ibiho byabishingiye nyine birayishyize ku nyungu zabo ugasaba nk'abantu usanga bujuje nyine bakara ubwo bucuti bwoba bekome nubwo bwatira twari ubutare bw'uburundi akabona umunyagihugu muto muto hariya ari nanye n'agatikirwa kuko uri kwaraba ushumenga bugumiye bijya mu ntugeye ahantu hamwe umunyagihugu mutoya nta amabaye rero nkasaba urabona barubatse ariko barubaka ikimba cy'umukuru w'igihugu ni byiza cyane ibintu byo gushima amashuri barubatse amashuri meza y'ivurema nunga aya bari batumye ibindi bigo ikigo cy'igisubizo cy'ibitsinge cyera gine cyo ngaha nyine amaze mu bya kaminuza y'uburundi urubaka imikino cyane bifite akamaro ibi bintu nange ndabatse uwo mutumire none ibi bintu ku buryo ubushinwa yego twumva yuko imigenderanire yapfuye kure anse urundi n'ubushinwa none ibi bintu nta bintu banabyishyize inyuma ko kuri we nta bintu banabyishyize inyuma ubwo wari ubushuti bushingiye koko kuri Horatio Vema dire y'ibihugu n'ibindi
by'ubushuti
burimo bw'imitegeko cyarabyishyize cy'inyungu
mukanya Gerard ikibazo baracishura kandi kimwe mwashikirije ndabasaba bagire ico bakivuze ko reka duhere jambo kandi na Bruce mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe Bruce
sende Bujumbura
yego murafite ikibazo icyumviro
nashaka kuvuga kugerekeye manye numva abantu bavuga ngo nta mahoro ngo hari arabatanye ku telefone bwa mbere ama ikindi nacyo hari abantu bavuze ngo ubundi bagiye kumuraba ngo barazibiye ngo bamubonye mu mushyitsi hariho ikintu abantu badatahura umushyitsi si kuvuga ko abantu bose iyo baza bakagera bakeneye kuza kumubona kuko abafite intumbero abaje kuvugana na leta kandi akarorero uraba kuri Perezida Obama igihe aza muri Kenya hariho abantu barekuye baza kumubona ajya aba hariho intumbero abafite ama ikindi nacyo nagira mvuge ku bantu bavuga yuko atamahoro ahari bashaka amahoro ameze gute bo bariko bararaba mu bindi bihugu duhana imbibe cyane bariko baraba ukuntu tumerewe ngaha mu Burundi ayo mahoro bashaka yameze gute babiyumva ibibazo byanjye ni ibyo murakoze
Bruce reka duhe ijambo amashyitsi bacu reka dutangure ku mufasoni Evelyne Maniragaba atangura avuge ku byiyumviro n'ibibazo bya Gerard muce muduga ku ijambo no ku kibazo ibibazo bibajijwe na Bruce hamwe n'icyumviro ashikirije
murakoze
Gerard
cyane 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 kumva neza numva hariho
Gerard cyane Gerard hanini ariko avuga ko ubucuti buri hagati y'u Burundi n'Ubushinwa ari ubucuti bwiza bawushima ariko akaba ashaka kumenya niba atakindi kintu cinyegeje inyuma y'ubwo bucuti
murakoze cyane nta ikintu nshobora kinyegeje inyuma y'ubwo bucuti sindi icyo ashaka kuvuga mugabo nk'uko nabivuze kare ni uko ubuye abarundi twaraciye ubwenge mu Burundi turafite abantu b'incabwenge kandi bize nicyo gituma ndababwira navuze nti ubu imigenderanire ihari hagati y'ubushinwa n'uburundi ni imigenderanire ifite inyungu kuri twese si bya bindi by'agakinizo si bya bindi byo kuza kuyora oya ntaba namba cyanke by'ukuduha nk'uko babivuze ngo amafi gusa ntibatwigishe kuroba ni imigenderanire yubahiriza itwubahiriza twebwe abarundi mu gateka kacu kandi twunguka ko n'abashinwa nabo bakayironka icyo bunguka ko hanyuma Brice nawe avuga ati abantu bashaka amahoro ameze ngiki reka nanjye icyo kibazo nicyo nguma mbaza abantu baguma bavuga ko atamahoro ahari mu Burundi n'ukuri nibareke nibahagarike bavuge izindi ngorane ku ruhande mugabo iby'amahoro kagaseseshwa rumuri noneho amahoro arahari
mushyana izina nimubona tuga ku ijambo
yego njye navuze ndi atari ngwano zo kuvuga ko haba hari amahoro amahoro ikiyaranga n'imigenderanire n'ibihugu ikiyaranga n'imigenderanire mu gihugu none ugira ngo u Burundi aha bugeze ubutunzi bugeze nuko arundi yari ari imbura maboko nuko kwibindi bihugu biteye imbere gusumba twebwe ni kubera ko badusumbye ubwenge badusumbye ubutunzi mu bidukikije badusumbye iki ako kantu gatuma aba tutisunura mu butunzi niko kabuze iyo aba kariho tuba tungana n'ibindi kuko twarigeze kuba dusunza ibindi ibihugu byinshi dufashe ibihugu byinshi ariko ubu kutugezaho dufasha ndamusabyambwira igihugu kimwe twaba dufasha uretse aba baduhaye akanya ko kujya mu kugarukana amahoro kugira ngo badusahirize amadolari makenya nayo nyine mbona umenga barayagumije ambwira igihugu dufasha kandi mu gihe bya kera twarabifasha
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Silvestre mwiriwe neza mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo mfite mbona yuko atamahoro akuriye hari kuko yaba hari akuriye nikiba turi mu gahinga natwe urabona nk'ubu nka Jenibereye Kampala urabona turara ku giti nk'inyoni turahangayitse cyane kandi jewe ndi n'umuntu nyine n'amaguru yanjye yamugaye ariko umugabo iyo haba amahoro uwo munange mba ndi mu Burundi abana nabo bataye ntibazi iyo ndi nuko bamwe nabo bazanye abandi basigarayo ariko nta gihe numva bambwira ko basutse amahoro akuri
mu kanya turasaba umufasoni mufashinga ntawe twatumiye bagira icyo bakubwiye ku byerekeye icyo kibazo gihambaye cyane rwose mushikirije reka ariko tubanze duhe ijambo na Jean mwiriwe neza mwiriwe muri he Jean muri he
twege ndi Kigali
uri Kigali duga ku ijambo murafite ikibazo icyumviro
ikibazo nanifita
yego
ni ku bintu bijyanye no kuvuga yuko mu Burundi byacu baba buri kuba bufite umutekano ariko tukaba tubona natwe twarangaye turi mu gihugu turi inyuma ntaho ataho turi atacyo tubifashije twari dufite igihugu cyacu cyagiteye imbere tube tubayeho neza halo
duga ku ijambo
noneho tukumva ngo ni igihugu kigendwa ngo ni igihugu kiri kugifite ngo amahoro tukabona ngo abashyikamane uyu ikigega cyangwa cy'ubushinwa cyaje gutembera mu gihugu cyacu cy'u Burundi bamwe bakavuga yuko hari amahoro ese amahoro ari he mu Burundi ese siya ukakunyemera igihugu nyine zanyu zo gushaka guhaha amatungo y'igihugu bariko barakora ariko baratwara ibintu mu Burundi za ntekere zacu hari ikindi abashinwa bari kubasotera icyo kibazo gihe nashaka kubaza
murakoze Jean reka duhe ijambo mufasoni Evelyne Maniragaba avuga cyane cyane hari amakenga abantu bafite amakenga nka Silvestre avuga ko aba mu gihugu cy'u Buganda reka avuga ko adashobora gutaha ko yumva mu Burundi atamutekano hari hanyuma Jean nawe akaba yashikirije icyo kibazo nyine cy'amakenga y'umutekano akaba yongeye ko nuko ubwo bucuti iyo migenderanire iyo bihagaze ku butare bwa Nikere bwoba buriko burashaka gusabwa mu gihe cyo mubabwi
murakoze ntanguri kurujya wo mu Buganda yavuze yuko yagiye atari n'abana batazi niyari ahubwo se nkamubwira nyarukanyaruka utahe muhira mu Burundi nta ngorane mu Burundi nta ngwano ihari nini buri hariho benshi bariko barataha hariho benshi bataje sinzi igituma bamwe bagumiyo bari ariko kumburengirane kubera bya binyamakuru twumva bimwe byandika ibinyoma bimwe bihahamura abantu ugasanga abantu babayeho mu bwoba gusa ariko ushitse ngaha mu Burundi ukahibonera wabona ko amahoro ahari kanatsinda n'ibihugu bindi haba ibihugu bya Burayi cyangwa bya Amerika byose turafite mu Burundi ababiserukira nk'uko mubizi abaserukira ibihugu byose bari ngaha nta ambasade nini yuzaye inzego zose zirakora mu Burundi eka amahoro arahari ahubwo uwo muntu yagiye agasaba abana batazi niyari n'ukuri arakwiye kubahumuriza agataha cyo kimwe naza ari Kigali barakwiye kuraba ukuntu batuma baza kwibabira akira bira bakamara iminsi mike ya hanyuma nk'abo bandi mumva ngo baza ubira bakaza mugatuma bagasubirayo bagaheza bagasubirayo mugabo biboneye n'amaso bakabona yuko mu Burundi ari nyabagendwa bagataha ama kuvuga yuko imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cy'Ubushinwa iyo migenderanire ihagarikiye kuri mikeye abashinwa bo bashaka mu Burundi ndibaza yuko icyo kintu atari cyo icyo ni kinyoma kuko imigenderanire yatanguye kera nk'uko mubizi kuva mu 1963 Ubushinwa bwamye bufite imigenderanire myiza n'u Burundi kandi nkuko nabivuze ni
migenderanire ifite inyungu ku mpande zose. Murakoze. Murakoze rekana duhene ijambo zeno ndi mubona abashinhayi babiri rajwe ishinga ikaba afite amakenga ku byerekeye umutekano mu Burundi mubabwira iki mushenhayi zeno ndi mubona umutekano urakwiye abari hanze barakwiye gutahuka?
Hariho ibintu ababwiye nti hatari ingwano zo kuva ko haba hari amahoro ufata akarorero gashasha ni nk'umushinga ntaye ntasano yanyurujwe kuke kabiri umupasoni bafite icyo bapana bakamukerera mu nzu bavuga ngo mu Burundi hariho amahoro biragoye none nk'ubu aha aye tutakironka igitoro tutakironka umuyaga nkuba hariho amahoro amahoro sasa ndiyozanywe icyo ikimenya menya ntibyobaye ibyo biko tujize amayaga nkuba dufise ibitoro dufise amabarabara meza dufise amahingurira ariko arakura dufise ko nibyo bimenyeto by'amahoro naye handi iki kidungere nico batawumenya n'amahoro n'amahoro ndi biragoye na izo ntuze Ubushinwa migendera n'ibihugu byose yahamye ndabikunda bigakubwira nta na kimwe kitaronderamo inyungu
mushe na izeno aho banyuruje abantu canke aho abantu banyurujwe eka abanyagihugu bo muri ico gihugu bakwiye kuca bahunga canke bakaguma hanze
si bo abahunze barafite ico babi icyavuye mugabo icyo duhuriyeho ni uko bari benshi abahunze ni benshi babazi umwe wese icyo yahunze n'uwasigaye arafite igituma yasigaye mugabo yakumwibwiye ibimenyetso by'amahoro n'ayo mashyirahamwe aba ariko araduga nibyo bidandazwa biba ariko birinjira mu gihugu ariko bakubwiye ati muri duwane twahombye ayanganuku bakubwiye ko umwimbu croissance ari negatif n'ibisi n'ibimenyetso by'uko atamahoro ariho uko ariho bavuga mu gihugu ngo amahoro ariho umuhoro uramwa ibyo bibuze ubwo butunzi cyane cyane butavuye yuko tubuze isoko iyo dushorera me tubuze n'icyo dushora nicyo cyerekana ko amahoro atayahari kuko abarundi bakerebutse nk'abandi bandi b'isi bo ku isi yose baba bafise ubuzima nk'ubw'abandi iyaba hari amahoro kera nahora mbona hakira ikimenyetso cy'amahoro nahora mbona abantu bikorera ingunguru z'amavuta bazikura mu rumbungi bajya kuzishora igishubi bakagenda akararaho ahageze mu gace akabanda cyari ikimenyetso cy'amahoro ariko ubutse nibaza ko ariko byokunda
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'abanzi Ntore muri neza
amahoro
amahoro muri hehe
gendi ndi ngaha muri Canada
muri Canada
ariko sinitwa Banzi Ntore nitwa Banze Ndore
Banze Ndore urakoze
be ndashima ikiganiro mwahaye abarundi n'abanyamahanga bumviriza Ijwi ry'Amerika
yego
nkatangura stadiri ntanga icyumviro kandi ndamutsa n'abatumire ikibazo cya mbere icyumviro cya mbere nagomba nshime abariko baravuga ko hari amahoro koko ko mu Burundi ndaherutse gusimbira mu kwezi kwa kabiri namazeyo indwi zine bwabaye ubwa mbere kuva mvuka mvukira muri ubwo Burundi mbamo muntu wizine nabonye ko hari amahoro koko ko narashoboye kugenda Burundi bwose ndetse ni wacu gitegaho nari nicaye nta narimwe nabonye bafata umuntu nta narimwe numvise n'ibisasu narimwe umuntu wizine ngo urumva rero ngomba nkebure umwe muri abo batumire wo Zeno mbega ko we wowe ukicaye ngaho nicyo kibazo cya mbere nagomba ndakubaze ikindi kwama muhimiriza abantu ngo bahunge bo ikindi kibazo nubaza cya kabiri kugira incungura umwanya kuko ndabona ku mwanya wasize none ga ikindi kibazo nacyo ndakibaza Zeno mbega ko tumaze imyaka 60 turi ku bukoloni bw'abanyaburaya Urundi bwo bwarungo tiki mbega twarateye imbere ko n'ubwo ibintu byose ko turi inyuma mu iterambere turi inyuma mu bintu byose none ni kuki tutogerageza abandi abashinwa bakaza ko bobo n'imiburi buri baza bakatwubakira murakoze
twibutse rya zina ryanyu alo
ndabumva
twibutse izina ni
navuze ko nitwa
Mbanze Ndore
Yego
murakoze reka duhe ijambo undi munywa nyuri ya ijwi ya meka mu kanya gato cyane rwose David mwiriwe neza
mwiriwe
unyarutse kibazo kugira ngo abahinyishu akanya karagiye
nasa nkuri karabaza mbaza uwo mutumira avuga ko amahoro yiraye navuga ni kuri urwo rugendo rw'abashinwa rw'umushinwa yaje mu Burundi tegera se mukuru w'umushinwa yokuvuga yuko yaje kuraba abarundi mugabo mu ngabire yatugabije mu bintu yadufashije turabintu bitugoye inzara atabitoro biri amafaranga yabuze akiyumvira kudufashisha impuho nibaza yuko yadufashishije ibyo abona dukeneye kandi twamusabye
imfashanyo z'inkoho zikuye yatanze inkoho
narabyumvise yuko ngo hari ubwato bemeye ubwato bubiri buzoba bw'intambara bwo mu kiyaga cya Tanganyika barabyerekanye ukuntu nzabiravugwa neza
ayo makuru ataratangazwa ataraba amakuru y'icese mushyantahe David ntawe yafatira ko nabona akanya kagiyereka duhe ijambo reka dutangire ku mufaso ni Evelyne agira icyo avuze kuvyo mushikirije David hanyuma acavuga no kuwa turabaza mushyantahe Zeno nawe nyine agica avuze kuvyo abajijwe na mushyantahe Mbanze Ndore dugakwisha mama umunota umwe
ego murakoze na satambanze ndire umushinga naheze no yuko ego me mu Burundi cyo kimwe no mu bihugu byinshi bya Afrika mbere n'ibyo ku isi turafite ingorane mu byerekeye ubutunzi ntitwavuga ko turi igihugu gitunze mugabo kandi kitweze twenyine nuba hakaba rero ibihugu bya Zimbabwe ibihugu byinshi byo muri Afurika birakenye kandi si kuvuga yuko mu Burundi atakiri ko kirakorwa kugira ngo izo ngorane zihaze ababiteje bariko barakora buke buke uwibonetse yiga gucumbagira buke buke mu Burundi buzogera iterambere twifuza hanyuma ahejeje nawe avuga ngo ibyo by'inkoho twebwe ntabyo tuzi iyo nkuru ntayo tuzi ubushinwa ko bwoba bwaratanze inkoho niwe wa mbere mbere ndabyumvise ko boba barabonye gusa ko iyo baragendeye bujya bwacu bya gisirikare bya marine y'u Burundi gusa ariko izo z'inkoho ntacyo nabivuga ko ntacyo ndi
murakoze mushyiranize ni muhoda ibibazo byabajijwe na Mbanze Ndore mundi we ku ijambo yababaje ikibazo mwebwe
yavuze ngo turahimiriza abantu guhunga sinzi ko namuhimirije guhunga wewe kuko ntari ngaha nta n'umwe rero jyewe mpimirije guhunga kandi tuvuga ngo amahoro ngo ahari ngo namubwiye ibimenyetso by'amahoro ibimenyetso by'amahoro ni umwimbu mwinshi ugafunguriye iyo cyorezo cyo mugabo umwimbu w'ofisi mugabo amahoro tudafite ngaha turimbura n'isukari ntituyibone kugeza aho umukuru w'igihugu yidoga kugeza aho umukuru w'inama nshingamateka yidoga ati turwanye ubusuma turwanye fraude ikawa bakavuga ko yahereye hanze idaciye mu nzira yo
mushiga ntahe zeno nimubona nashaka kubashimira cyane gose ku kanyamwato kugira ngo tuganire ndagushimira nawe mufasoni Evelyn Maniragaba ndabona ko akanya katubanye gato ariko tuzosubira kubatera kamo turashimiye ingenieur Suleiman yadufashe kwegeranya ikiganiro yadufashe mu nyabwo izuma ikanafata ukarara yadufashe kwegeranya ikiganiro turashimiye abanyamwanyi bose biradio ijwi ry'Amerika baduteye kamo turashimiye namwe inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.